Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 22 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2015. Muri studio 17 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Etienne Karekezi hano i Washington. Oriane wiriwe neza?
Amahoro cyane.
Namwe twumva ndabasuhuje muri uyu mwanya umugoroba mwiza mwese aho muri. Ubu ni samane igice ikigare mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Amategeko bitugukanya dushitse mu koraniro barabasomera uko amategeko abivuga, hanyuma bagaheza bagatora sibitu rero by'igihugu n'ibintu by'umugambwe. Iby'igihugu bizoba mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu.
Uyu ni Bwana Pascal Nyabenda, ni umuyobozi w'ishyaka rya CNDD FDD Bujumbura mu Burundi. Aravuga ku bijyanye n'imirimo ya kongere y'ishyaka n'uburyo itora ryo guhitamo umukandida perezida rigenda. Ayi inkuru kimwe n'izindi zikomeye zivugwa ku isi, harimo ikibazo cy'abimukira bava muri Afurika bagana mu Burayi, imirwano mu gihugu cya Yemen n'izindi nkuru zikomeye. Turazaga kuba gato mu kanya gato mu biganiro byacu. Ubwo rero noneho mugo ku radio yanyu dutangire amakuru avugwa ku isi.
Urakoze cyane Etienne, dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Yemen, urunani rw'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia mu bitero byo mu kirere byo kugwanya baroberi b'abahudi rwagize ibindi bitero kuri uno munsi wa gatatu muri Yemen. Nyuma y'amasaha make batangaje ko bahagaritse ibyo bitero bari bamaze ukwezi bagira. Ibyo bitero byagizwe ku maposition y'abaroberi b'abahudi mu gisagara cha Taiz no ku kivuko kiri mu bumanuko i Aden, ahari hasanzwe hakibera intambara hagati y'abo bagwanyi b'abahudi n'abasirikare bashigikiye Perezida Abdi Rabu Mansur Hadi ari mu buhungiro muri aka kanya. Mu gisagara cha Taiz, imbere y'uko ibyo bitero byo muri ako karere bigigwayo, abaroberi bari bamaze gufata bimwe mu biro bikuru by'amakambi ya gisirikare y'abasirikare bashigikiye Hadi. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jen Psaki, yavuze ko naho hari haherutse gusohoka itangazo ry'uko ibikorwa byo kugwanya baroberi b'abahudi bihagaritswe, Psaki amenyesha ko umutekano utaraboneka muri Yemen n'akarere kaho. Psaki akabwira televiziyo yo muri Amerika CNN ko bisigura ko igikorwa kitararangira.
Naho ibihugu bikize bigomba guhagarika insi za politiki bishyira ku bihugu bikennye mu kubiha inkunga z'amajyambere. Aya ni amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubushinwa Xi Jinping mu nama ihuza ibihugu bya Aziya n'ibya Afurika. Abakuru b'ibihugu byarenga 30 bahuriye i Jakarta muri Indonesia mu nama y'iminsi itanu mu muhango wo kwizihiza imyaka 60 ishize umuryango uhuje ibihugu bidafite aho bigahuriye muri politiki ugiyeho. Uyu muryango washinzwe politiki y'ibihugu by'amahanga bigendera kuri politiki ya capitalisme na communisme yari itangiye muri za 55. Abitabiriye iyo nama biteze ko izabafasha kwagura ubufatanye hagati ya Afurika na Aziya. Iyi migabane yombi, Afurika na Aziya, irimo ibihugu bitangiye kwagura amasoko yabyo mu rwego mpuzamahanga. Ibihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika binenga iyi politiki y'Ubushinwa kuba itita ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu, bugaha inkunga ibihugu bifite abayobozi bategekesha igitugu.
Kuri uno munsi wa gatatu, abanyetiyopiya ibihumbi n'ibihumbi bari bagiye hamwe bagandarira bene wabo 30 bishwe n'abagwanyi ba Islamic State mu ndwi iheze. Mu myiyerekano yari imaze iminsi itatu ibera ku mugwa mukuru ya Addis Ababa, yari yo kwiyamiriza umugwa wa Islamic State wishe abakristu b'abanyetiyopiya bari muri Libya. Umushikiranganji mukuru Haile Mariam Desalegn yari mu bategetsi n'abayobozi b'amadini bari bahari kandi bashikirije ijambo. Insinzi ry'abantu bari bahuriye muri ico kibanza kiri hagati na hagati y'igisagara barahiye ko bazokwihora bene wabo bagandaguwe. Abo banyetiyopiya 30 bishwe baciwe imitwe, abandi baraswa aho bari muri Libya, bakaba bakekwa kuba ari ingenzi z'abanyetiyopiya bagana baja mu bihugu by'Iburaya. Ubwo bwicanyi bwerekanwa mu masanamu ya video amara iminota 29 kuri internet, akaba yasohowe na Islamic State kuri uyu munsi wa gatatu uheze.
Umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International uyu munsi kwa gatatu wasabye abayobozi b'u Burayi gufasha mu butabazi bw'abimukira barohama mu nyanja Mediterane bashaka kujya mu Burayi. muri raporo yatangarije I Paris mu Faransa Amnesty ivuga ko amakuba yabereye mu nyanja ya Mediterane ari urukozasoni ku Burayi niyo mpamvu Amnesty yasabye abayobozi b'u Burayi ejo kuwa kane bazaturira mu Burigi guhita bafata icyemezo cyo kongera amato indege n'ibindi bikoresho bikenewe ibyo byatuma nyanja ya Mediterane igenzurwa neza ku buryo burambuye n'abimukira bagatabarwa mu gihe ubuzima bwabo bwugarijwe intabaza ya Amnesty International ije mu gihe abategetsi mu Burayi bakomeje gukora iperereza ku buryo ubwato bwarohamye bugahitana bimukira bagera kuri 900 mu majyepfo ikirwa cy'Ubutaliyani kitwa Lampedusa abayobozi b'u Burayi bumvikanishije akababaro kabo kuri iyo mpanuka gusa bamwe muri bo basanga umuti wo gukemura ikibazo cy'abimukira atari ukuborohereza kwinjira mu Burayi kwa ahubwo abapolisi b'abanyaburayi bagomba kugenzura amazi batagomba kwemera kandi ko amato arimo abimukira arenga inkombe z'umugabane wa Afrika.
I Vatikano bamenyesha yuko Papa Francis yemeye ikete ryo gutanga imihoho yashikirijwe n'umusenyeri w'umunyamerika yagiriwe kuba atashikirije amakuru yerekeye umupatiri yari afise ingeso zo gutororokanya amasanamu y'abana bari gusa. Musenyeri Robert Finn yarayoboye diocese y'igisagara cha Kansas mu burengero bwa Amerika yatanze imihoho ejo ku munsi wa kabiri Finn abaye umuyobozi mukuru wa mbere wa Ekleziya Katolika muri Amerika yagiriwe mu mamanza zerekeye ikubagugwa ry'abana rigigwa n'abayobozi b'ishengero I Vatican ntibatangaje impamvu yafashe iyo ngingo yo kuva mu mabanga yiwe abashikiriza manza bamenyesha ko iyo diocese musenyeri Fine yararongoye mu mwaka w'ibihumbi 2011 yamaze ikiringo cy'amezi atandatu itaramenyesha igipolisi yuko Reverend Sean Radican yarafise amasanamu y'abana bato bari gusa kuri ordinateur yiwe
abakomeje kutwumva iyi gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose kuri FM 83 Kigali mu Rwanda no ku murongo w'ijwi rya Amerika wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda
mu Burundi naho mushobora kutwumva kuri FM 94.9 no kuri 95.2 kandi mushobora no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet nayo ni wezitatu@radioyacu VOA.com Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi musenyiri Serapio Bambonalire murantunga yarabogojwe mu mabanga yo kurongora umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu mugwi w'abakuwe mu mabanga yabo na harimo nabandi ba Serapio musenyiri Serapio avuga ko bakuwe bahowe igikumu bateye kugwandika rusaba president Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo inkuru ya Tabita Mukamusoni Ibujumbura
Kuri uwa mbere niho musenyeri Serapio Bambonanire yakugwa mu mabanga yo kurongora umugwi CNTB imvo zatumye kugwa ikiringo cyo atakirangije nta uzizi nawe nyene ntaca zivuga ko iruhande yiwe hari nabandi bakuwe muri uyo mugwi CNTB Serapio Bambonanire akavuga ko imvo zatumye abo bandi bakugwa zizwi neza
aba bantu baronse uwetero babwira ko babogojwe mu mabanga yabo ngaha mu mugwi n'uwundi byari byashikiye imbere yabo wahoze ari umukenguzi amateka Richard Nimbesha bose nabantu twakorana uretse ko twakorana twagiraniye umubano mwiza cyane aba rero birazwi ko bashize umukono ku rwandiko rusaba umukuru w'igihugu kudasubira kwitoza nibyo nibyo barashize ku mukono kandi baravyemanga ntabwoba baravyemanga
Serapio Bambonanire abona ko igikogwa abo bantu bakoze ari cy'ubushinga nahe
kuko nabantu b'indero barizwe neza nibatukana kandi nibategeka umukuru w'igihugu baramwandikiye n'icyubahiro cyinshi cyane none barabagoje mu mabanga mugabo bo bararemye twaraganiriye neza nta mutima mubi bafitiye umukuru w'igihugu ahubwo n'urukundo bamufitiye ahandi ho bari kuvugira mu ntamatama cyahe bakajya kugira amanama atacu bamubwiye mugabo bashatse ko bamwereka icyubahiro bamufitiye mu kumwandikira hanyuma ubu rero we yasanze atakundi bategerezwa kuva ngaha
oyahora arongoye umugwi Sentebe we natomora neza niba yoba yakuwe kubera temera ikindi kiringo cha president Nkurunziza ariko aremeza ko ashigikiye intumbero ya Ekleziya Katolika kuri ico kibazo
jewe nta mukono nashize ku rugo papuru kuko jewe nta mugambwe ndimo nta numwe kandi mu byo nakoze byose ngaha nta mugambwe nahengamiye nico gituma nokosora bavuga ko jewe ngo nari mu nkingi zishigikiye intwari hari ubu nkuko namye mvuga jewe mpengamira ahukurikuri gusa jewe nta kintu twokwita opinion ntegerezwa kukigira ko ndi umusaseredoti w'Ekleziya Katolika abepiskopi hari mu mwepiskopi wanje ntegerezwa kugamburukira baraduhaye intumbero
intumbero ya Ekleziya Katolika nayo nuko president Nkurunziza adashobora gusubira kwitoza nkuko bayimenyesheje kuko ngo ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha birerekana neza ko president Petero Nkurunziza yakwije ibiringo bibiri Serapio bambonanira ati naomora ivyo nemera kuko ngamburukira umuvyeyi
ntabwoba si jewe ni mawe wacu ni Ekleziya Katolika inyereka ahonja nico gituma nabandi ba Kristo atarabasa seredoti abakatolika nabari mu migambo itandukanye basabwa kumviriza ico abepiskopi bacu baduhanura ico batwigisha kandi bakacakirana umutima wubaha umutima w'urukundo n'umutima ugambukana
abatari bake rero mu bashize igikumu kugwandiko rusaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kudasubira kwitoza mu kindi kiringo bagiye bakugwa mu buzi n'ibibanza bari barimwo mu mugambwe abandi nabo bivugwa ko bashaka kwicwa atukavuga nka General Niyomba yahoze arongoye gwego gwiperereza kuvaho avugiye ko president Nkurunziza yitoje hashobora kubaho ingwano yaciye akugwa mu burongozi bw'ubwo gwego gwiperereza ubu naho aguma kurikiranwa akenshi bikavugwa ko ashobora kwicwa eka ngo ashobora no kuremenhanirizwa kugira afatwa atabwe mu mvuto ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tugane mu Rwanda muri Rwanda rukiko mpuzamahanga rwakiye u Rwanda ruri Arusha muri Tanzania rugiye gufunga imiryango yabo nta muntu numwe rumubahamijwe icyaha cya genocide wigeze arihishwa indishyi mugenzi wacu Asumuta Kabuyi yakurikije ikiganiro cy'abanyamakuru ubushinjacyaha mukuru rukiko yagiriye i Kigali mu Rwanda Asumuta mikroni yawe
Nkuruzinduko arimo mu Rwanda umushinjacyaha w'urukiko rwashyiriye u Rwanda ruri Arusha Bwana Abubakar Jaro yabwitangaza makuru ko mu gihe gito uru rukiko ruzaba rwafunze imiryango yarwo uru rukiko rufunze nta gisubizo ruhaye abakomeje kwibaza kundiki z'akababaro zikwiye guhabwa abagizwe ingaruka na genocide umushinjacyaha uru rukiko Abubakar Jaro yavuze ko iki kibazo koko kibabaje ariko uru rukiko rukirwaho rutegeze ruhabwa inshingano zo gutanga indishyi gusa yavuze ko ntarirarenga ko bishoboka ko umuryango w'abibumbye wazagira icyo ukora Umushinjacyaha w'u Rwanda Richard Mpumuza we yabwitangaza makuru ko abantu baburanishijwe n'uru rukiko bagahamwa n'ibyaha bashobora no kuregerwa indishyi mu zindi nkiko
abantu bahamwe n'ibyaha bakwiye kugira no kuryozwa indishyi zijyanye n'ibyaha bakoze ko baba babikoreye ariko nta nubwo bibujije yuko abantu bahamwe n'ibyaha bashobora kuregerwa indishyi mu nkiko kubera ko ibyaha byarangiye guhamwa
imiryango y'abarokotse genocide yakunze kubaza kuri iki kibazo cy'indishyi kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka yaba kubaburanishijwe mu gihugu imbere ndetse na leta y'u Rwanda ntiragira umwanzuro itanga kuri iki kibazo urukiko rwarusha kandi rugiye gufunga imiryango yarwo rudasubije ikibazo cyakunze kurubazwa cyahazashyirwa inyandiko zakoreshejwe na ruri ya rukiko mu gihe leta y'u Rwanda itawemye gusaba ko ibyakoreshejwe muri uru rukiko byabikwa mu Rwanda kuko ari nawe ibyaha byakorewe umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda avuga ko ibi bikiri ikibazo
kubijyanye n'ibyo ruvuze bya archive n'ibindi hari ibyo tutishimira of course nk'abanyarwanda bivuze ku kibazo cya archives ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza ngo kuki genocide yabereye mu yabaye mu Rwanda ikorerwa abanyarwanda ikabera ku butaka bw'u Rwanda ni kuki amateka umurage ujyanye n'ibyo byose wajyanwa mu kindi gihugu ntabwo twabyishimiye yuko bitari mu Rwanda ariko ni intambara nk'izindi n'uguhozaho igihe kizagera wenda ibyo yifuza byacu.
Uru rukiko mu gihe rumaze rwafasha abantu 79 ruburanishamo 43 muri bo 36 bakatirwa ibihano binyuranye abagera kuri 6 bagirwa bere. Uru rukiko ruzafunga imiryango yarwo mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uri kuratunganya ikoraniro rikuru ry'umugambwe kuri uyu wa gatandatu nk'uko mukuru wayo Pascal Nyabenda yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Pascal Nyabenda aratangura yishura ikibazo cerekeye uko bariko barategura iryo koraniro. Tumutega amatwi.
Yego nibyo. Atagihindutse kuri uyu munsi wa gatandatu tuzokora ikoraniro kaminuza ry'umugambo wa CNDD-FDD. Hanyuma rero kumbwira ngo ndakubwira uko biriko biratunganywa kubera imbozo z'umutekano hariho bimwe bimwe ndashobora kukubwira.
Muritwaritse ikibazo cy'umutekano, muritwaritse kwiyo kongere idashaka kugenda neza kubera umutekano muke.
Naho igihugu coba gifise umutekano jana kwijana umutekano bisi yose umuntu yama witwararika.
Murashaka kutubwira abategetsi bari ku rutonde w'abazotorwamwo umutegetsi azokwitoza kugita icumugambo muri ku butegetsi?
Oya, uko bitunganywa mu mugambwe wacu yo ikoraniro kaminuza rikoranye haraba ikiringo basaba abifuza kwitoza ko babimenyesha. Ntibabimenyesha ukwezi, amezi abiri canke indwi zingahe imbere y'igihe, mugabo babimenyesha icyo gihe tuba turi muri Kongre.
Hari abamaze kwerekana ko bashaka kwitoza muri icyo kibanza?
Tuzobimenya turi muri iryo koraniro kaminuza.
Hanyuma itorwa ry'uzoserukira umugambwe uri ku butegetsi rigenda gute? Abantu batora mu ibanga canke batora ku mugaragaro?
Ibyo bimenywa na bene byo nyakubahwa mumenyesha bakuru kuko si itorwa ry'igihugu, ni itorwa ry'umugambwe wacu. Urumva rero uko amategeko abitegekanya, dushitse mu ikoraniro barabasomera uko amategeko abivuga, hanyuma bagaheza bagatora. Si ibintu rero by'igihugu, ni ibintu by'umugambwe. Iby'igihugu bizoba mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu.
Murashaka kutucira ku mayange kwatubwira iby'amategeko avuga kuri icyo kibazo?
Bibwirwa bagumye banga nyine, nta bandi babikeneye kubimenya.
Murashaka kutubwira ikoraniro rizotangura ryari, rizorangira ryari, ibitekanijwe n'ibiki?
Kubera zamvu z'umutekano hari ibyo ntashobora kukubwira, kandi mbabarire.
Muri iki gihe hariho abantu batari bake barimwo n'abari bahoze muri uyu mugambwe bavuga ko perezida to kwitoza mu kindi kiringo. Abo bantu bibaza ko akama wateye bakazokumvirwa uyu munsi?
Ibyo byaravuzwe igihe kirekire, natwe twaragize icyo tubivuga ko. Ubu rero harageze yuko bene umugambwe baca urubanza.
Muri iki gihe nyine turiko turavugana hariho abahora muri uyu mugambwe bahora ba sibanza bikomakomi muri uyu mugambwe batari muri uyu mugambwe. Iyo kongere mwibaza ko bazayemera cyane?
Ntibasabwe kuyemera. Wo yemera gute batakiri muri wo? Hari uzo babaza ko bayemera cyangwa batayemera? Abashinzwe kuyemera kongere nabo bayitumiwemo kuko nibo bafise uburenganzira. Ubutakiri mu mugambwe wacu nawe umva nta jambo bafise mu bijanye n'umugambwe wacu.
Tuzobatera kamo ku munsi wa gatandatu mutubwire ukuntu bizaba byagenze. Mushyantare Pascal Nyabenda, murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Turacyari kandi mu Burundi, Frederic nawe turagushimiye. Bakomeje kutwumva ubu ni saa moya n'iminota 40 hafi ni 9 i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Tugane noneho ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu ntara ya Kirundo, aho kuva umupaka u Burundi n'u Rwanda ufungiwe ku ruhande rw'u Burundi, hakomeje kwigaragaza ibibazo by'ubukungu n'imibereho y'abaturage, cyane kubera ko ikiyaga cya Cyohoha abantu benshi bakoreshaga ugisa nk'aho kitakigendwa. Mugenzi wacu Ziratunga Imana yatembeye mu karere ka Kirundo aratubwira ingaruka zifunga ry'umupaka.
Mu kiyaga Cyohoha ahahora urujya n'uruza amato anyuragirana, ubu hasanga ubwo bwato buri ku minyororo. Ikiyaga kirimo gusa abana bariko baroga. Mambanze Pierre alongo ishyirahamwe ry'abasoza ku Cyohoha amenyesha ko ku munsi bahora binjiza ibihumbi 100 mu ishyirahamwe, ngo none ubu ni igihombo ntangere. Agatinya ko n'iryo shyirahamwe ryari rutunze imiryango myinshi rishobora kugara, ibikoresho by'abatwaye imiliyoni zirenga 10 bikaba imfagusa.
Ubuzima buragoye kubera umwe muri twebwe mu bari basanzwe bafisemo imitahi nta nyugutu kironka. ko twe twakoresha amato tuyifuza yuko twofasha abantu mu kuja mu Rwanda nabo bakaturiha ubu rero harimo amafaranga twahura tukoresha mu guhemba abakozi abakozi bishye barimo barata ubuzi bagire bahabe ubuzi sinzi baridoga cyane kubera ata cuba gitahana mu miryango yabo abanyonyi bishye hamwe nabo barimo barahombira uruhombo rwinshi kuko mu kwezi hari amafaranga yinjira mu kigega duheje guhemba abakozi twebwe nabo turaba umwe wese ayo mafaranga tukagabura kugira umwe wese agende ufasha urugo rwiwe
sabasoza gusa bahombera kuko nabahora bakora urudandaza rwabo mu Rwanda akazi karahagaze nkuko tubishikirizwa na Buhungu Claude
eh agahombo ndakabona agahombo mfise urumva umuntu ufashe nkigari nkagira mvitinge gusa mu gihugu kibanye abana barari ambwo nkuba abana bashobora rusa kubera icyambuki ugata kuntu ushobora kurengana ngiye hakuye nakanyunye numva nk'abana abana benze bagira barari ubusa urumva umuryango ubugize kibazo nashobora kushora nk'akantu kufata ndakora ibihumbi 10 umva rasiyo irasiyo ibihumbi 5 najya kanyuha ibihumbi 5 kuguma hari umutangiye kuguma ndabubona na rasiyo nayitanze muhira
gerageze Emmanuel ajejwe ivyinjira n'ibisohoka ku cambu ca Rugarama mu karere ka Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha yuko iryo yugagwa ry'imbibe naho baherereye agahombo kibonekeza
igihombo kiragaragara kiranahari kinini uko nkuko bigaragara abarundi benshi bahahira mu Rwanda kurushwa bahahira mu Burundi by'umwe hariko muri aka karere ka Bugabira nyine muri intara ya Kirundo ubwo rero bigaragara ko igihe hafunze abarundi ntibacyambuka ngo bahahire mu Rwanda bityo bigatuma igihombo kigaragara ku mpande zombi habara amakoperative ashinzwe kwambutsa abantu ndetse n'abacuruzi bo mu Rwanda babonaga ku mafaranga y'abarundi bahiraga mu Rwanda ubwo igaragara rero ko igihombo kigaragara rwose kiratse udashaka kukibona
mu gihe rero iyo ngingo itofutwa biraboneka ko abanyakirundo bahora bikora ku biyaga mu mirimo yabo ya misi yose ubukene bugiye kubinjirana Desire Atungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu biganiro byo kumugoroba.
Abakomeje kutwumva rero murayumva iyo nangane y'urubuga rw'imikino tubagezeho gato sport n'imikino mu rwego mpuzamahanga mu rwego rw'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo mu Burayi ubu hari amakipe abiri amaze kubona tike yo kuzakina muri kimwe cya kabiri cy'igirushanwa rikomeye mu Burayi no ku isi ayo ni Bayern Munich yo mu Budage na Barcelona FC yo muri Espagne mu kiciro cya kimwe cya kane ejo kuwa kabiri Bayern Munich yo mu Budage yatsinze FC Porto yo muri Portugal yihanukiriye nakayabo ibitego bitandatu byose kuri kimwe mu mukino wo kwishyura mu mukino wa mbere wari wabereye muri Portugal Porto yari yatsinze Bayern Munich ibitego bitatu byose nayo yari yagerageje kuri kimwe mu mukino wejo wabereye mu Budage ibitego bitanu byose bya Bayern byinjiye mu gice cya mbere cy'umukino Mundi mukino wa kimwe cya kane wabaye ejo kuwa kabiri Barcelona FC yo muri Espagne yatsinze Paris Saint-Germain yo mu France ibitego bibiri ku busa ibyo bitego bya Barcelona byinjijwe na kabuhariwe Neymar ukomoka muri Brazil mu mukino ubanza wari wabereye Paris mu France Barcelona FC yari yatsinze ibitego bibiri kuri kimwe cya Paris Saint-Germain Kuri uyu mugoroba noneho andi makipe ane agiye guhatanira imyanya ibiri isigaye yo kujya muri kimwe cya kabiri ayo ni Real Madrid yo muri Espagne na Atletico Madrid nayo ni yo muri Espagne mu mukino wa mbere wabereye ku kibuga cya Atletico ni i Madrid amakipe yombi yaguye miswi ubusa ku busa undi mukino witezwe uza kuhuza kuri uyu mugoroba Monaco yo mu Faransa na Juventus yo mu Butaliyane nawo turaza kureba ikipe iza kubona tike mu mukino ubanza hagati y'amakipe yombi Juventus na Monaco yanganije ibitego ahubwo yanganije ubusa ku busa mu mukino wari wabereye mu Butaliyani. Tubibutse ko umukino wa nyuma w'irushanwa rya Champions League kuri bamwe na Ligue des Champions ku bakoresha igifaransa uzabera i Berlin mu Budage tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu gutaha.
Radio Ijwi y'Amerika. Muki gihe amatora yimirije mu Burundi, Radio Ijwi y'Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu byerekeye politike, abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, ugwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwiza tunga kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo kwitegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazoba ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi, eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese, Ijwi rya Amerika. Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubanze tubacire ku mayange amakuru yavuzwe kuri uno mugoroba, amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Urunani rw'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia mu bitero byo mu kirere byo kugwanya abarobeli b'abahudhi rwagize ibindi bitero kuri uno munsi wa gatatu muri Yemen, nyuma y'amasaha make batangaje ko bahagaritse ibyo bitero bari bamaze ukwezi bagira. Ibyo bitero byagizwe ku maposition y'abarobeli b'abahudhi mu gisagara cha Taiz no ku kivuko kiri mu bumanuko i Aden, ahari hasanzwe hakibera intambara hagati y'abo barobeli b'abahudhi n'abasirikare bashigikiye Perezida Hadi ari mu buhungiro muri aka kanya.
Naho umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International uyu munsi kwa gatatu wasabye abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi gufasha ku buryo bushoboka mu butabazi bw'abimukira barohama mu nyanja ya Mediterane bava ku mugabane wa Afurika na Aziya bajya mu Burayi. Intabaza ya Amnesty ije mu gihe abategetsi bo mu Burayi bakomeje gukora iperereza ku buryo ubwato bwarohamye bugahita n'abimukira bagera kuri 900 mu majyepfo y'ikirwa cy'Ubutaliyani cyitwa Lampedusa.
Kuri uno munsi wa gatatu abanyetiyopiya ibihumbi n'ibihumbi bari bagiye hamwe bagandariye bene wabo 30 bishwe n'abagwanyi ba Islamic State mu ndwi iheze. Mu myerekano yari imaze iminsi itatu ibera ku mugwa mukuru ya Addis Ababa yari yo kwiyamiriza umugwi wa Islamic State wishe abakristu b'abanyetiyopiya 30 bari muri Libya.
Naho ibihugu bikize bigomba guhagarika inzitizi za politiki bishyira ku nkunga biha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Aya ni amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubushinwa Xi Jinping mu nama ihuza ibihugu bya Aziya na Afurika ibera i Jakarta muri Indonesia. Ibihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika binenga iyi politiki y'Ubushinwa kubitita ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu bugaha inkunga ibihugu bifite abayobozi batekesha igitugu.
Bagenzi mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalala Limasi dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka
nanje Etienne Karekezi hano i Washington. Mbibutsa kandi abakomeje kutwumva ko ejo mu gitondo guhera isa 11:00 tuzakomeza programu zacu zisanzwe, naho guhera isa 12 tubara iki kiganiro kira kibagizaho ibazo by'ubuzima mu Burundi. Mwese rero ndabararitse kandi mbibutsa kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ku bibazo binyuranye bireba imibereho yanyu ya buri munsi. Nta handi mwabikura uretse ku Ijwi rya Amerika. Mwese rero hagataho mbifurije umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.